Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese bahaye ikaze kuri radio yanyu.
Madame Iragena ntawe giye kumucira iryera. Ibura rye tukarishyira hamwe n'isakwa n'ifatwa rya Leoni Gasengayire umubitsi wungirije w'ishyaka rya FDN.
Uwo ni Bwana Joseph Matata, umuyobozi w'ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda, avuga ku izimira rya Madame Illumine Iragena. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye urubanza rwa Ntaganzwa Ladislas ushinjwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, hamwe n'iyerekeye igitero cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru mu ntara ya Rumonge muri komine Murambi mu Burundi, turazibagezaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyse Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloyse.
Mwaramutse Jeniye, mwaramutse namwe nshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahereye kuyavugwa muri Nigeria. Igisirikare cya Nigeria kimesha ko cyafashe indongozi y'umuhari w'abayisilamu witwa Ansaru, ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu gihugu cya Nigeria, Rabe Abubakare, amesha ko Khalid al-Barnawi n'uwo mugwanyi yafashwe yafatiwe hagati mu gisagara cya Lokoja ku munsi wa gatanu. Kuva mu mwaka w'2012, Leta z'Ubumwe za Amerika zari zatanze miliyoni 5 z'amadolari z'agashimwe ku fata uwo murwanyi yitwa al-Barnawi. Uko ari ibiri, muhari wa Boko Haram hamwe n'uwo muhari wa Ansaru ukomoka ko itumbereye gushinga leta ishimikiye ku idini rya Kiisilamu mu buraruko bwa Nigeria bugwiriyemwo abayisilamu. Amerika yagiriza umuhari w'iterabwoba wa Ansaru ko ari wo wanyuruje hongera wica abakozi batari bake b'abanyamahanga mu gihugu cya Nigeria. Wagirizwa kandi kwica abapolisi ba Nigeria mu gitero wagavye ku kigo c'igipolisi ku murwa mukuru Abuja mu mwaka w'2012. Amerika yamenyesheje kandi ko uwo muhari w'iterabwoba wa Ansaru ufitaniye ubucuti bwa hafi na Al-Qaeda wo muri Maghreb. Mu kwezi kwa 11 umwaka w'2013 niho Leta z'Ubumwe za Amerika yita uwo muhari ko ari umuhari w'iterabwoba. Mu gihugu cya Somalia naho Leta ya Somalia hamwe n'abategetsi b'intara yigenga ya Puntland barafunditse amasezerano ko inyuma y'amatora muri uyu mwaka indongozi zizoca zitorwa mu buryo bwa demokarasi aho gutorwa hisunze amoko. Iyo ngo ni intambwe ikomeye izotuma Somalia kiva mu ntambara ya politike kimazemo imyaka itari mike. Umushikiranganji wa mbere wa Somalia yarashimye ayo masezerano kandi amenyesha ko Somalia kigiye kuzorongorwa neza inyuma y'amatora yo mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka w'2016. Mu gihe ayo masezerano yoshyirwa mu ngiro, inama nshingamateka hamwe n'umukuru w'igihugu wa Somalia bazotorwa mu buryo bwa demokarasi mu matora azokurikira yo mu mwaka w'2020. Ariko hari abafise amakenga ko imvururu za politiki hamwe n'ibitero by'umuhari wa Al-Shabaab bishobora guhungabanya ayo matora ndetse na kazoza k'igihugu cya Somalia. Ayavugwa mu Leta z'Ubumwe za Amerika, Leta z'Ubumwe za Amerika yarabohoye imbohe zibiri zamuka muri Libya zari zifungiwe mu ibohero rya Amerika riri i Guantanamo mu gihugu cya Cuba. Abo bagabo babiri bitwa Omar Khalif Mohamed Abu Bakr hamwe na Salem Abdul Salem Garebi bari bamaze imyaka 14 bafungiwe muri iryo bohero bataracirwa urubanza. Babohowe ku munsi wa mbere baca barungikwa mu gihugu cya Senegal. Abo bagabo bahoze mu batavuga rumwe n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Libya Muammar Gaddafi. Muri iryo bohero ry'i Guantanamo murambabarira risigayemo abanyororo 89. Perezida Barack Obama wa Amerika ariko agerageza kuraba ko yokugara iryo bohero imbere y'uko arangiza amabanga y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere kuza. Ibinyamakuru byo muri Amerika byamenyesheje ko abategetsi ba gisirikare ba Amerika bimirije kubohora izindi mbohe 10 muri iryo bohero. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch naryo rirashima ako kigoro ka Perezida Obama, rimenyesha ko icyo ari kimenyetso cy'uko iryo bohero rigiye kuzokugarwa mu bihe biri imbere. Igisirikare ca Leta Zunwe za Amerika kimenyesha ko cafashe ibigwanisho byari bivuye mu gihugu ca Iran birungikiwe aba Isilamu bo mu bwoko bw'abahuti barwanya Leta ya Yemen. Ibyo birwanisho bigizwe n'inkoho za Kalashnikov 2500 hamwe n'inkoho zitera amarokete 200 byafashwe n'ubwato bwa Amerika mu ibahari ry'Abarabu itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu guheze. Irifatwa ry'ibigwanisho birungikirwa abagwanya Leta ya Yemen ribaye irigira gatatu mu mezi abiri. Ibindi bigwanisho byafashwe n'ubwato bw'Abafaransa mu gihe hari ibindi byafashwe n'abasirikare ba Australia bagwanira mu mazi. Leta Zunwe za Amerika kandi imenyesha ko yagavye igitero c'indege ku ndongozi za Al-Qaeda ku munsi wa Mungu mu buraruko bw'igihugu ca Siria. Igisirikare ca Amerika kimenyesha ko uyo mutegetsi wa Al-Qaeda Abu Firas Al-Suri yagizwe ko ico gitero yamuka muri Siria kandi yarwanye intambara muri Afghanistan yarakoranye na Osama bin Laden ari nawe yatanguje umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika Peter Cook yamenyesheje ko Al-Husuri yari mu nama yo ku rwego rwo hejuru ya Al-Qaeda igihe Amerika yagaba ico gitero. Amesha kandi ko n'abandi barwanyi batari bake bari kumwe bishwe ariko ntibiratomoka ko Al-Suri ari mubishwe muri ico gitero ca Leta Zunwe za Amerika.
Urakoze Haruizi Bigirimana kuri aya makuru. Nshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Bwana Ladislas Ntaganzwa uherutse gushyikirizwa ubutabera bw'u Rwanda ngo yiregure ku byaha bya jenoside n'ibyibasa inyokomuntu mu 1994 yari yagejejwe imbere y'umucamanza urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga asuzuma niba yabafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye.
Agaragara bwa mbere mu butabera bw'u Rwanda, Bwana Ladislas Ntaganzwa yaje ku rukiko mu modoka ya polisi ifunze hose itwara batawe muri yombi. Detainees van yayisohotsemo amaboko aboheshejwe amapingu, afite agasatsi gake gatangiye kumera n'imvi nke. Yari kandi mu ipantaro y'ikoboyi y'ubururu yahinnye isa niyo yageze ku kibuga cy'indege yambaye inkweto nshya zidafunze zizwi nka sandari z'ibara rya kake rivanze n'umuhondo, mu gihe ishati ya karokaro y'umweru mwinshi, umutuku n'ubururu n'ubusanzwe yaje yambaye yari yakirimo. Imbere y'umucamanza Bwana Ladislas Ntaganzwa yemeye umwirondoro w'uko umwanditsi w'urukiko yawusomye. Umucamanza yamubajije niba aburana yemera cyangwa ahakana ibyaha. Ndifashe n'icyo gisubizo Bwana Ntaganzwa yahaye umucamanza. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukurikiranye Ladislas Ntaganzwa ku byaha bitanu buvuga ko bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasa inyokomuntu, bumukekaho ko yakoreye nyakizo muri 94. Buravuga ko yakanguriye abantu gukora jenoside ubwe n'abakora jenoside kandi ko yatanze amategeko yo gukora jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu nko gusambanya abatutsi kazi ku gahato. Ubushinjacyaha buvuga ko yabinyujije mu manama atandukanye yakoreshereje ahantu hatandukanye. Buravuga ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 94 umwaka jenoside yabagamo Ladislas Ntaganzwa yaremesheje inama ku biro bya komini ya Nyakizu atangiramo amategeko ku ntera hamwe abasirikare n'abapolisi ndetse n'impunzi z'abarundi ngo bice abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda. Buramushinja kandi ko kuri uwo munsi umwe yaremesheje inama iwe mu rugo muri serire ya Nyagisozi atanga imbunda n'intwaro gakondo zo kurimbura abatutsi. Ubushinjacyaha buvuga ko mu 2020 by'abatutsi baguye kuri paruwasi ya Cyahinda, Bwana Ladislas ubwe hari abo yarashakoresheje imbunda. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko mu ntangiro z'ukwezi kwa gatanu 94, uyu wayoboraga komini Nyakizu yategetse intera hamwe abahutu n'abatwa gusambanya abatutsi kazi ku gahato barangiza bakabica urw'agashinyaguro. Ubushinjacyaha busobanura ibirego byabwo hagiye humvikana abaturuka mu miryango y'ababuze ababo muri Nyakizu bari mu cyumba cy'iburanisha bibimyoza mu majwi yo hasi. Bushingiye ku kuba bwari bumaze imyaka isaga 20 buhiga Ladislas Ntaganzwa yarabuze, ubushinjacyaha buvuga ko igishoboka ari uko yabafunzwe by'agateganyo kugira ngo atongera gutoroka ubutabera mu gihe bukimukoraho iperereza. Umucamanza abajijurirwa kuki avuga ku birego by'ubushinjacyaha, uyu wakunze kugaragara afatiye amaboko inyuma mu cyumba cy'iburanisha byose yifashe, rimwe akavuga ko nta mwanya afite wo kugira icyo abivuga hahandi agakomeza gushimangira kuko ubushinjacyaha bwabisomye yahisemo kuguma mu murongo wo kwifata. Yakunze kumvikana mu ijwi ryo hasi yabwiye umucamanza ati niba bagikora iperereza bivuze ko nibyo bandega batabizi niba rikomeze bagaragaza ukuri kw'ibyo bandega imyitwarire ya bwana ntaganzwe ubushinjacyaha buyifata nk'ifite ikihatse bwabwiye umucamanza ko mwibazwa ry'imbere y'ubugenzacyaha ntaganzwe yasubije ko yumvisha amakuru ko hari abatutsi biciwe aho yayoboraga ababwira ko amakuru nk'ayo kuyamubaza bimusaba igihe kinini ndetse n'ubwitonzi ngo abashe kuyatanga Maitre Rurabugabo wagaragaye yamwunganira yabwiye umucamanza ko ibyo uregwa asaba ko ubushinjacyaha bwabanza gukora iperereza byemewe n'amategeko aravuga ko bumurega shingiye kuri dosiye yakozwe n'urugereko Mikti rwasimbuye ICTR Arusha kandi uwo yunganira atarayibonye ngo ayisome kugufunga iminsi 30 y'agateganyo nabyuregwa yifashe ntiyagira icyo abivugaho umwunganira Maitre Rurabugabo yasabye ko mu gihe yabafunzwe iminsi 30 mu iperereza bwakora ubushinjacyaha bwashaka n'ibimenyetso bishinjura ntaganzwa n'ingingo n'ubusanzwe iri mu nshingano z'uru rwego ariko rudakunze kugaragaramo rushinjura bwavuze ko nibubona ibimenyetso bishinjura butazabisiga ku ruhande nyuma yo kumusubiza mama pingo ajya kurira imodoka Ladislas Ntaganzwa atambukaga mwenyura mu isuri mugaragaza ko atuje Ladislas Ntaganzwa w'imyaka 54 yavukiye Gashara mu cyahoze ari komine ya Nyakizu muri prefegitura ya Butare nagace n'ubundi butabera bw'u Rwanda bukeka ko yakoreyemo ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu aho yari burugumestre wa komine Nyakizu aha kandi ni naho yari umukuru w'ishyaka MND ryari ku butegetsi mu gihe cya genocide yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agezwe mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye ifatwa rye ndetse no kuba agiye kuburanishwa mu nkiko z'u Rwanda ku byaha akekwaho umwanzuro w'umucamanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo no ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda kiratabariza Madame Irimine Iragena kivuga ko hamaze icyumweru kirenga ataraboneka. Umuyobozi w'icyo kigo bwana Joseph Matata huba I Bruxelles mu Bubiligi yabwiye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Etienne Karekezi uko uwo mudamu yaba yarazimiye.
Madame Iragena Irimine ni umudamu ubundi usanzwe ayobora association y'abanyarwanda yita ku iterambere ry'abagore abiru ikaba rero igerageza kwigisha abana bo mu mashuri y'ikiburamwaka akomoka abana b'abakene mu makomine y'umujyi wa Kigali tariki rero ya 27 z'ukwezi kwa gatatu Madame Iragena ntawongeye kumushiryera ibura rye tukarishyira hamwe n'isakwa n'ifatwa rya Leoni Gasengayire umubitsi wungirije w'ishyaka rya FDE Inkingi wafatanywe igitabo mu gihe yaragiye gusura Victoire Ingabire 25 z'ukwezi kwa gatatu icyo gitabo rero kikaba cyari mu gifaransa bita dedikase ni ukuvuga ko bari bakigeneye cyari cyanditseho izina ry'uyu mudamu Iragena Irimine icyo gitabo rero cyaje gutuma abapolisi bafashe rewo nira Gasengayire nawe batwaye bashimuse mu buryo nabwo yaje kugaragara nyuma agasobanura uko byamugendekeye nawe bamubajijeho cyane impamvu uyu mugore Iragena niba muzi bituma rero dushyira hamwe ikibazo cy'iki gitabo ifungwa rya Victoire Ingabire n'ishimutwa rya Leoni Gasengayire
ariko kugeza ubu bwana Matata nta kimenyetso mugaragaza nta kimenyetso kigaragara cyuko hari ubuyobozi cyangwa se polisi yaba yaramushimuse kuko mu bikiremwe na n'ikibazo cyihagarikwa rya Madame Leoni Gasengayire
Leoni Gasengayire yafashwe yagiye kuri prison gusura Victoire Ingabire uyu nguyu Madame Iragena Irimine igituma ushobora kuvuga ko
ibimenyetso ntabyo tugaragaza kubera ko afatwa n'abamubonye ajyanwa n'abapolisi cyangwa se n'abasirikare, ariko dusanzwe tumenyereye ko polisi y'u Rwanda yewe n'abamaneko b'u Rwanda bafite umuco mubi wo gushimuta abantu. Siwe waba wabaye wa mbere bamushimutse, kuko na Kizito Mihigo yabuze ari mu nzira agenda kandi ari umuntu uzwi, tumara icyumweru tutazaharengere. Hari n'abandi benshi bagiye bafatwa bakabura, bamwe bakaboneka nyuma abandi bakabura burundu, kuko uyu ni umubyeyi ufite abana yitaga no ku bandi bana. Nta mpamvu n'imwe kugira ngo bamusize igitabo, kuko gusoma igitabo ni ukugira ngo umuntu amenye amakuru cyangwa agire icyo yigamo.
Twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi atubwira ko atazi neza iby'izimira rya Madame Elimine Iragena, ariko atubwira ko agiye kubaririza mu babikurikirana akazatubwira uko byifashe. Bwana Matata, twe ntitwashoboye kuvugana n'umuryango w'uyu mudamu, mwe mwakoze itangazo, hari icyo mwamuzi ku buryo Madame Iragena yaba yarazimiye n'impamvu umuryango we ukeka yaba yazimiye cyangwa yazimijwe?
Twebwe tuzi yuko umugabo w'uyu umugabo wa Iragena Irimine ashobora kuba atari mu Rwanda, bakeka yuko yahunze kubera impamvu z'umutekano we. Ubwo rero kuba polisi ifite cyangwa abandi bashimuse Iragena Irimine, kuba bamufite kandi ariwe wari usigaye mu rugo wenyine, bakwiye kumurekura vuba agasanga abana be, kuko twumva nta cyaha na kimwe afite. Gusoma cyangwa kugura igitabo ntabwo byagombye kuba icyaha.
Ndabashimiye cyane Bwana Joseph Matata kuba twumva, kandi turakomeza kugerageza kugira ngo twumve icyo ubuvugizi bwa polisi y'u Rwanda butangaza ku izimira ry'uyu mudamu Irimine Iragena.
Mu Burundi, abantu babiri bahitanywe n'igitero cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru mu ntara ya Rumonge muri komine Borambi. Abandi bane barakomeretse, babiri bakekwa ko bakoze icyo gitero bamaze gufatwa. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse adufitiye iyi nkuru.
Akabara kubitwandika kuri yo Isaac niko kabereye mu ico gitero karimo zone Murago ku mugwa mukuru wa komine Burambi. Ni nako kabare yatubwiye uko byagenze.
Cari gihe cy'isaha y'imirenga iminota 4 kwa twicaye muri aka kabare nyene tubona turimo turiko turivuga na kanyota, tuza twumva amasaso adushwayemo. Aba barashe ntabo twabonye neza, gusa twabona amasaso azanara muri direction yo kwibarabara nyene. Mugabo hariho umuntu wa mbere yatanguye kurasa yarahagaze ngaha mu ibarabara, yari yambaye civil kuko twiwacu twambaye. Niho rero twaca tugwa igihumura.
Twinjiye mu kabaraza abo barashwe bari bateramiyemwo, twasanze ikidenge c'amaraso wamenga ni ku macuniro. Amakuru twaronse kandi yemejwe na Mustanyira komine Burambi avuga ko abantu babiri aribo baguye muri ico gitero. Abo nabo abanyagihugu basanzwe ba mu cungaro yako kabari katewe. Umwe muri we yazukiye izina rya Nzobo Nimpa Anacle, umumenyesha amana w'igihe rya Gatolika. Undi nawe numfasha nitwerera n'ibogora. Nkuko twavyiganiye n'abanyagihugu bashitse rya mbere muri ico kibanza abantu barasiwemwo, mu bantu bane twabwiwe ko bakomeretse harimo umupolisi w'inyamiramabi opeje mfunyafunye igifaransa hamwe n'umwana w'uruhinja.
Wa mbere yari yakomeretse yari uwo mwajwe opeje wari bamurashe mu nda n'amaboko. Amaboko yasa nacitse, insogi nazo mu nda zari zamaze kupfa. Iyo twaragaragaje kuzitekera turazisubizayo. Umwana w'amezi indwi bari bamurashe amaguru deje yari yamaze gucika.
Twavye tumenya ko urwo ruhinja rwakomeretse ari ubwo umufasoni yatanguye izo sasu. Amakuru twawe nayibonye yemeza ko igihe umufasoni yaraswa yarahetse urwo ruhinja. Musanira wa komine Burambi ya Adelaide Nduwimana avuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bakoze ico gitero ari abasuma.
Oya, ntibivye gusa no kubera bateye abantu bariko barivona kanyota, umva tuvuga ati n'abasuma.
Umwe mu gihe bativye mu bitabasuma gute?
Tubita abasuma kuko tutababonye, ntitubaza baribo, tubita abasuma.
Aho kabari katewe n'ikirebanga gakikujwe n'ubundi bubare hamwe n'utubutike. Naho Musanira wa komine Burambi avuga ko ico gitero cakozwe n'abasuma, amakuru twatohoje yemeza ko abantu bakoze ico gitero baje bagana gusa aho kabari kurongoye n'amuntuzwa jambo ya komine Burambi. Vyongeye naho nyene ayo makuru yabandanya avuga yuko abantu akina kimwe bagiye bahatwaye. Babonyagiye gutwaganiriye bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho babaje bafise bari kubarondera.
Fate nka kabari nyene ka paruwase karimo abantu aho nubare bwa ruguru nyene haruguru yakabateye ko nyene umva abantu bariho. Twebwe byaradutangaje cyane ukuntu batumbereye aho nyene, sinigira hari abo barondera aho tushobora kubitahura.
Urongwe n'amuzwa jambo ya komine Burambi, ndi kuri yo Isaac tumaje ntiyemeye cyangwa hakane kucho gitoro chwa gifta nisa ano na wabanga yejo mdiko mine burambi
ndashora kufijiba za mugabo sino vishingila kwa kwa lichobu kwa wivu yeko kuweira sinzi inhombero ababantu bari baje ikintu bari bagamije cyane
akabarekate uketse ko nyene ko asanzwe ari urwego muri komina bari ko barahanywera harimo urongo ikindo cy'igipolisi cyo ngaho muri zone Murago hamwe n'iyo nyamirama byakomeretse kandi amakuru twaronse yemeza yuko abo bompi bari bambaye imyambaro y'igisivile kandi ko atankwa bari bafise ndetse nabo babagendanya bitabate muri mu gifaransa nta bari bahari urongo ipolisi mu ntara ya Rumonge opesa amanira kiza donation abenja ko babiri mu bikeka ko bakoze ubwo bwicanyi bafatiwe mu rugo rw'uwitwa Koma umugwanyi yaruka kwishikana kandi ko bafatanwa amasasu 53 y'inkoho yo mu kwa Kalashnikov uyarongo ipolisi mu ntara ya Rumonge abandi yamesha yuko abo bantu babiri bafashwe biyemera yuko bari muri ico gitero kandi ico gitero bakoze cyigamije abategetse muri komine ya Burambi mu gipolisi mu ntara ya Rumonge ikindi amenyesha nuko abantu bakoze ico gitero bamaze kumenya bose hamwe ari 8 ko mu gihe abandi bamaze gufatwa bari kubarondera abo batandatu basigaye muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge fujete shatse ijo rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutaba tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta. Yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta. Ubu nabo akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo. Bumiye ku muntu umwe bategerezwa. Konga ibereye
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
Kuri telefone kandi dufite Eugenie Eugenie uraho neza
Ndakumva
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
Nashaka
Yego
Agakamundo ndikirije ko ndumirange
bwe Hano turi kuri radio y'ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
eh
eh
namwe bwa muri he
kwijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buri barahese mu bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10 Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Mu bubayi bwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziko zikorana n'inteko zigwanira mu mazi zo mu bihugu by'ikigobe cya Gine mu gikorwa kijejwe gukomeza ukwitegura kwako karere n'ubushobozi bwo kugwanya inkozi z'ikibi zikorera mu mazi abagurisha ibiyayura umutwe n'ibindi bibazo bishobora kwaduka mu mazi y'ibahari icyo gikorwa cyiswe Urban Game Sahara Express 2016 cyatangujwe icese ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2016 mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu mazi cy'igihugu cya Senegal igihugu cya Cameroon n'ico cya kicese iyo myimenyerezo igihugu cya Senegal cyatowe kwakira ibirori byo kugurura iyo myimenyerezo ivyo birori vyahagarikiwe n'uhagarari ambassadeur wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sandra Clark umukuru w'igisirikare kigwanira mu mazi cya Senegal Amiral Bara Sissoko Nichegera chintwazagabo nkuru yishami rimwe ry'igisirikare kigwanira mu mazi cya Amerika James Fogg bita 6e flotte mu rurimi rw'igifaransa imyimenyerezo exercise Urban Game Urban Game imyimenyerezo exercise Urban Game Sahara Express ni imyimenyerezo ibera mu mazi ihuza inteko z'ibihugu byo muri Afrika Uburaya Amerika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenewe gukomeza gukorana n'ubuhinga mu bikorwa byo kubahiriza umutekano mu mazi y'ibahari Iyo myimenyerezo yabereye mu kigobe cya Gine muri kahise cyo gikogwa caba mu buryo butandukanye mu bice bitandukanye by'akarere ko muri Afrika mu burengero muri uyu mwaka iyo myimenyerezo yagiriwe hamwe kugira byongereze uburyo bwo gukorana mu karere ko muri Afrika iyo mu burengero ibihugu 27 nivyo byagize uruhara mu myimenyerezo y'uyu mwaka ni Angola, Benin, Ububiligi, Brazil, Cameroon, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Denmark, Guinée Equatoriale Ubu France, Gabon, Ubu Dagi, Ghana, Maroc, Ubu Holland, Nigeria, Portugal, Congo Brazzaville, Sao Tome na Principe, Senegal, Afrika y'Epfo, Espagne, Togo, Turkiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza n'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika mu burengero CEDEAO n'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika yo hagati. Imyimenyerezo Urban Game Saharan Express y'uyu mwaka w'2016 yarangiye ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirishimiye gukorana n'amakungu kugira zubahiriza umutekano mu mayira yo mu mazi no gutuma ayo mayira aguma yuguruye mu bigirira akamaro abanyagihugu bose mu karere ka Afrika.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugenzi wacu Aloyse Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Urakoze Eugenia, makuru twabashikirije muyavugwa muri Nigeria. Igisirikare cha Nigeria kimesha ko cyafashe indongozi y'umuhari w'abayisilamu witwa Ansaru n'ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Umuvugizi w'ushiranganji rwo kwivuna abansi muri ico gihugu cha Nigeria, Rabe Abubakar, amenyesha ko uwo muntu yitwa Khalid al-Barnawi yafatiwe hagati mu gisagara cha Lokoja ku munsi wa gatanu muri ico gihugu cha Nigeria. Kuva mu mwaka w'2012 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zatanze miliyoni 5 z'amadolari z'agashimwe kuwofata uwo murwanyi yitwa al-Barnawi. Muri Somalia, Leta ya Somalia hamwe n'abategetsi b'intara yigenga ya Puntland barafundise amasezerano kw'inyuma y'amatora yo muri uyu mwaka. Indongozi zishasha zizoca zitorwa muri ico gihugu zizotorwa mu buryo bwa demokarasi aho gutorwa hisunzwe amoko. Mushikiranganji wa mbere wa Somalia yarashimye ayo masezerano kandi amenyesha ko Somalia kigiye kurongorwa neza inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa munani uyu mwaka w'2016. Naho muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabohoye imbohe zibiri zamuka muri Libya zari zifungiwe mu ibohero rya Amerika riri Guantanamo mu gihugu cya Cuba. Abagabo babiri bitwa Omar Khalif Mohamed Abubakar hamwe na Salem Abdul Salem Garibi bari bamaze imyaka 14 bafungiwe muri iryo bohero bataracirwa urubanza. Babohowe ku munsi wa mbere ejo baca barungikwa mu gihugu cya Senegal. Muri Iran naho igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko cyafashe ibigwanisho byari bivuye mu gihugu cha Iran birungikiwe abayisilamu mu bwoko bw'abahuti barwanya leta ya Yemen. Ibyo bigwanisho bigizwe n'inkoza Kalashnikov 1500 hamwe n'inkoho zitera amaroketi 200 byafashwe n'ubwato bwa Amerika mu ibahari ry'Abarabu ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu kurangiye. Ayavugwa muri Amerika kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko yagavye igitero c'indege ku ndongozi ya Al-Qaeda ku munsi wa Mungu mu buraruko bwa Siriya. Igisirikare cha Amerika kimenyesha ko uyo mutegetsi wa Al-Qaeda Abu Firas al-Suri yamuka muri Siriya kandi yarwanya intambara muri Afghanistan yarakoranye kandi na Osama bin Laden yatanguje umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri inshamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese, ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye. Mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.